kugarura igitigiri cy'amazi gutizabo ntikiramenyekana neza ariko umustanteri wa komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi ahari zone Gatumba avuga ko ari benshi cyane akabihuriza ko n'abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika haciye iminsi itatu rusize rwuzura ejo byarushirijeho ubu rero umusozi wose wa Kinyinya warahunze abahunze bariko barakirwa mu masite niko Simeon Butoyi avuga akongera ko hari kwakorwa rusansuma ruzerekana bateshejwe izabo n'iyo myuzura uko bangana mu batewe n'amazi harimo Rusiga Himbare uwo mukenyezi asanzwe ari nyumba 10 mu gacimbiri ka Rusizi avuga ko we n'umuryango wiwe baraye badakubise urugohe
borohewe aya mazi yatanguye ejo mu masaa 6 tutangura kuyabona ari make make hanyuma turazibira impande y'inzu ariko vyateye birenga mu ijoro twaraye tutajyamye turara duhagaze imibi turira hanze gushika naho tubona ko turengewe
afite ibikoresho n'ivyombo vyo mu nzu ariko arasohora yatubwiye ko ubu yiteguriye kurara mu ibarabara n'uruvyaro rwiwe kubwiwe ibyamaze kuba kamano uko umwaka utashe mu gihe c'urushana
turakora ikindi ubona ko ivyo twari dufise vyose twashize ku ibarabara tujyama hanyene ngira ngo turabe icyo leta yodufashe niba hari nk'aho badushyira batujyane bo ntitumerewe nabi hariya hirya hose ni ko hameze abantu bari ku mabarabara bose bakuye ibintu mu mazu kugira ngo inzu ntizihave zibagwako aba bana bamaze kubimenyera none tubwire gute ko uko umwaka uhera twama twatewe bakatubwira ko bazodukorera uruzi ntibarukure
uwo mugabo atashimye ko amazina y'uwamenyekana w'agashavu n'umurengera aha yari kagerageza kuramira ibikoresho byo ku ishure rimwe mu yatewe n'imyuzura
hari byo rero umuntu arashobora kuvuga ugasanga avuze nabi kubera iki umubabaro n'agahinda bigatuma rero umuntu yotuma yihorera ari abapfa bagapfa ari iby'Imana ikiza ibi biba iririgira gatatu imyaka itatu iraheze mbere byarabaye ubira kabiri biraba inirire nirigira gatatu abantu baguma basemerera abanyagihugu basemerera bavuga bagira gute batabaza
uwo mugabo wundi nawe afite impungenge ko hamwe yatacokorwa zone ya Gatumba ishobora gufudika ku ikarata y'u Burundi twamusanze muri karitsiye ya Kinyinya ya mbere iri mu bibanza byatanguye gutwarwa imbere y'ibindi
usizi rurashobora gufuta Gatumba dusaba leta ko yokora ujya mugambi yari yavutse ko bagiye guzibira Rusizi turabe ko tworonka gahenga
umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe guhangana n'ibiza n'isi y'ibeje na hardo brigade de police anise nibaruta ari mu bategetsi bishikiye mu Gatumba kuraba ko ibintu byifashe
tubico twasavye abene gihugu vy'ukura amazo bo yabisa bagasubira muri amasite ya Kinyinya ya kabiri maramvya amasobere na maramvya amafubo abenshi niyo bahora uruzi rwa Rusizi rero ruzana amazi avuye kure amazi avuye mu Rwanda avuye mu buseruko bwa Kongo avuye mu ntara ya Cibitoke bubanza no muri na Bujumbura akaza gushikira rero aha mu Gatumba yamaze kuba menshi twabasavye yuko amazi bayabisa bagasubira muri ajya masite mu kurindira cyane cyane yuko ca gikogwa gikogwa
ico gikorwa avuga n'ukubakira inkombe z'uruzi usizi kugira amazi yarwo ntasubire kuzirenga aja kwiha inkumbi mu mihana
basanze mbere n'uburyo butegekanijwe bungana n'amadorare $350,000 biri ku mugambi dushira mu ngiro dufadikanije na PNUD ayo mafaranga rero basanze adakwiye kuko basanze hakenewe $2,000,000 ubushikiranganji bw'ikigega ca leta bwarayemeye
iyi myuzura iteye abarimyi n'abarovyi bavuga ko ubuzima buca buhagarara General de Brigade de Police anse ni baruta twari urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'isi ibe atangaza ko aba mu duce tumwe tumwe tugize ihuriro ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi bashobora kwimurwa burundu
tukabona neza yuko tuzohava tugumya mu masite abantu bava muri mushasha ya mbere na mushasha ya kabiri kuko ni gice kiri mu ihuriro ry'amazi ya Rusizi n'amazi y'ikiyaga Tanganyika niyo vyabonekana yuko batagishobora kugusubirayo twararonse amatongo mu Kabezi hegitari zitanu hegitari cumi muri komine Mubimbi ni hegitari zitanu mu Rumonge ngira ngo nitwaronka abadufasha tugazoca nabo twiyumvira kuzobakorera umugambi nabo ariko abashobora kuzosubira iwabo bakazosubirayo inyuma yuko amadiga azobahejeje kubakwa ku Rusizi
mu kwa gatanu 2021 yakiri umushikiranganji yajejwe umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu Gervain de la Kobucha umushikiranganji wa mbere w'u Burundi muri kino gihe yari yemeje ko leta igiye gutorera umuturama ikibazo c'imyuzura mu Gatumba
ahantu mwavuye amazi yamaze kuhatera abahinga bavuga yuko yari yarigeze no kuhatera mutegura imitima yuko inkingo leta izofata ariyo kuba urangaye kabatwara hani gutegura imitima ko mucamu yakira uko ngene nibaza ko leta igiye kwicara kugira itori nyishira makuru iki kibazo kuburyo atamwe n'igihugu azosubira kugira ikibazo kuri aya mazi ya Rusizi n'amazi ya Tanganyika.
Mu myaka 3 iheze y'imyuzura y'uruzi rusizi yatumye abantu baba abayumbi 40 batizabo nk'uko byemezwa na leta y'u Burundi. Abagira hafi ku 200 barimuwe kubera uturere babamwe twari tugiramiwe kurusha utundi. Muri uyu mwaka abanyagihugu wo mu kiyaya cimbo na karere ko mu mirwa basabwa gutegura imitima. Kugera mu kwezi kwa gatanu bazoterwa n'amazi menshi y'imvura nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ibihe y'ijebu. Eroje urika neza, Ijwi rya Amerika.